Turashimiye ko muzindutse murumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Mu Rwanda bamwe mumanyagihugu babajijwe n'urupfu rw'umwana w'imyaka 13 bemeza ko yishwe n'abapolisi mu karere ka Rubavu ejo kwa mbere.
Uwo mwana nje ndabona yarenganye, sinanzi yuko yarari hamwe nabo, ariko uko bigaragara ndamutwara ngo rwariguraho ngo yoshobora kwikorera ko bahise bamutwikira imyenda.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu karere ka Rubavu kari mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ariko mubimenye ngo nta mupolisi wavuye ukigoke aze afite umugambi wo kuza kurasa, yarashe abantu, yahagaritse n'injoro.
Uyu nawe ni Sano Vincent hicegera cujejwe ibikorwa mu gipolisi cy'u Rwanda. Mu Burundi naho bamwe mu basore yo muri komune ya Gisagara iri mu ntara ya Cankuzo bavuga ko kubaka ingo bica imbere y'amategeko bikiri kuri nk'ukwezi, igituma muracumva ahandi hato. Mwigiye nino ku isi naho Uburusiya bwaraye bukatiye umunyororo w'imyaka igera kuri indwi umunyamerika bwagiriza kurwana muri Ukraine. Idonido ni mukanyi sasi. Ijwi rya Amerika reka duhere kuri iyo nkuru nayinjiye ku masonga mu kanya. Aho Uburusiya bwakatiye umunyamerika w'imyaka 72 y'amavuko igifungo cy'imyaka igera kuri indwi. Ibindi kuri ino nkuru na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ubushinjacyaha bw'Uburusiya buvuga ko Stephen Hubbard yasinyanye kontaro n'igisirikare cya Ukraine gato Uburusiya bumaze kuyitera mu kwa kabiri 2022 ajya kukirwanirira. Bwemeza ko yahembwaga amadolari 1,000 ku kwezi kandi ko yafatiwe ku rugamba ku itariki ya kabiri y'ukwa kane 2022 mu mujyi wa Izium mu burasirazuba bwa Ukraine, aho yari anatuye kuva mu 2014. Urubanza rwe rwabereye mu muhezo. Ikigo ntaramakuru RIA cya Leta y'Uburusiya gihamya ko yiyemereye ibyaha by'ubucanshuro. Yakatiwe gufungwa imyaka 6 n'amezi 10. Umushinjacyaha yashakaga igihano cy'imyaka 15 ariko asaba urukiko kwita ku nyoroshya byaha z'ubukure bwe no kwemera ibyaha. RIA itangaza ko abavoka ba Stephen Hubbard bazajurira. Umuvugizi wa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Moscow yabwiye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza ko babizi ko hari umunyamerika ufunze ariko yanga kugira icyo arenzaho. Uretse Stephen Hubbard, Uburusiya bufite muri gereza zabwo abandi banyamerika 9. Ku itariki ya mbere y'ukwa 8 gushize, Uburusiya n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bahanahanye abanyururu babikomokamo 24. Nibo ba mbere benshi nyuma yo gusenyuka kw'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviet mu 1991. Barimo abanyamerika 3.
Thomas Kamirindi, urakoze. Cyo tubandaniriza muri Uganda yemeza ko itakaza amamiliyari ya baba 2.5 madolari ya Amerika ku mwaka kwera ibiturire bizingamitse ico gihugu. Igisata kijeje kugenzura ingene leta ikora muri Uganda gitanga ibiharuro kivuga ko ayo mafaranga angana n'ica kane cayo leta y'ico gihugu ikoresha ku mwaka. Madame Betty Kamya Turwamwe atwara igisata kigenzura imikorere ya leta muri Uganda yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ati aya mahera ashobora gukora ibice 23% by'ibikorwa leta itegekanya gukora uno mwaka. Gutakaza amafaranga angana gutya yokoze mu bikorwa biteza imbere umunyagihugu byari bikwiye kurazishinga abanyagihugu bose bagahagurukira ikibazo c'ibiturire. Betty Kamya Turwamwe abandanya kuvuga ko kwera ikibazo c'amafaranga akwiye yo gukoresha n'abakozi bake igisata ramutswa cashoboye kugaruza imiliyoni 2 gusa. Ibiharuro igisata kigenzura imikorere ya leta muri Uganda cyare gishize ahabona bije bikurikira raporo y'ishamwe mpuzamakungu rijejwe kurwanya ibiturire ivuga ko igisata kivugwamo ibiturire byinshi muri Uganda ari cibidukikije. Ku mwaka ico gisata gitakaza imiliyoni 700 z'amadolari. Ibiturire bitangwa n'abipfuza kuronswa amazi meza n'amatara meza buri mwaka ni miliyoni 119 madolari ya Amerika. Raporo nshasha ku kibazo c'ibiturire muri Uganda ikabandanya kuvuga ko ibiharuro byose bitangwa bishobora kuba biri hasi ugereranije ugereranyije n'uko biri aha muri buka kwa Amerika n'Ubwongereza uno mwaka byashize mu bihano abategetsi batandukanye bo muri ico gihugu kwera ibiturire bagirizwa abo barimo umukuru n'amashinga mateka ya Uganda Anita Among ijwi rya Amerika cyo twandaniriza muri Ethiopia n'amashinga mateka y'ico gihugu yaraye ishizeho umukuru w'igihugu mushasha yitwa Taye Atse Selassie akabagenywe muri ayo mabanga yarasanzwe ari umushikiranganja jeje imigenderanire ya Ethiopia n'andi makungu Thomas Kamirindi
Taye Selassie afite imyaka 68 y'amavuko abaye president wa gatanu kuva mu 1995 ubwo Ethiopia yashyizeho itegeko nshinga rishya igenderaho kugeza ubu riteganya ko umukuru w'igihugu ashobora gutorerwa manda ebyiri z'imyaka 6 imwe imwe president wa Ethiopia ariko n'urwego rw'icyubahiro ubutegetsi nyakuri buri mu maboko ya ministri w'intebe Selassie yari ministri w'ububanyi n'amahanga kuva mu kwezi kwa kabiri gushize. Mbere yaho yari ambasaderi wa Ethiopia mu muryango w'abibumbye kuva mu 2018. Naho yari yagiyeyo yari ambasaderi mu Misiri kuva mu 2017. Asimbuye ku mwanya wa perezida wa Repubulika umutegarugori Saleh Wok Zewde w'imyaka 74 y'amavuko wari kuri uyu mwanya kuva mu 2018. Nawe yahoze ari umudiplomate w'umwuga. Ethiopia ifite abaturage bagera kuri 120,000,000. Ubu Afrika isigaranye umutegarugori umwe gusa ku mwanya wa perezida wa Repubulika Samia Suluhu Hassan wa Tanzania.
Ijwi rya Amerika turacabandana n'amakuru y'ijya nino ku isi. Ikiringo cyo gutanga ubushimwe bwitiwe Nobel caraye gitanguye catanguriye mu gisata c'ubuvuzi. Agashimwe ko muri ico gisata kahawe abanyamerika babiri aribo Victor Ambrose na Gary Lufkon. Abanyamerika babiri n'abantu ki turabaza Thomas Kamirindi.
Victor Ambrose w'imyaka hafi 71 y'amavuko ni mwarimu n'umushakashatsi mu ishuri rikuru ry'ubuganga rya kaminuza Massachusetts mu mujyi wa Worcester muri leta ya Massachusetts nyine. Naho Gary Lufkon w'imyaka 72 akora mu bitaro bikuru bya Massachusetts biri mu mujyi wa Boston umurwa mukuru w'iyi leta nyine ya Massachusetts akaba kandi mwarimu n'umushakashatsi mu ishuri rikuru ry'ubuganga rya kaminuza Harvard. Bombi bavuga ko ari inshuti kuva myaka na myaka ariko ntibakorana hamwe. Komite Nobel yabahembye kubera ko bavumbuye uturemangingo duto cyane twitwa microRNA dufite uruhare mu mihindukire y'imikorere y'utundi twitwa gene. Isobanura ko kumenya uko dukora bizateza imbere ubushakashatsi bwo kuvura indwara za kanseri, diabete cyangwa gisukari, iz'umutima, iz'impyiko n'izindi zibasira ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Ambrose na Lufkon bazagabana igihembo cy'amadolari y'Abanyamerika miliyoni imwe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Rwanda aho polisi y'ico gihugu yagirizwa ko yaraye yishe umwana w'imyaka 13 ikomeretsa abandi indwi. Ivyo vyabereye mu karere ka Rubavu kari ku rubibe hagati y'u Rwanda na Republika Demokaratike ya Kongo. Gloria Tuishime yanyarukiye mu kagari vyabereyemwo avugana n'impande zitandukanye.
Hari mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwo abapolisi b'u Rwanda basanzwe bacunga umutekano mu murenge wa Bugeshi barashe umwana witwa Mushinze Yezu Emerance. Dushingiye ku by'abamuzi batubwiye uyu yaragiye ku ishuri ku rwunge rw'amashuri rwa Mugongo aho yigaga mu mwaka wa kabiri. Abaturage batuye mu kagari ka Nyacyonga muri uyu murenge ari naho ibi byabereye ntibasobanukiwe n'ibyakozwe na polisi. Uyu muturage yitwa Umugisha ari mu bibone uko byagenze.
Ubwo numva ikintu kiraturitse ngira ngo nibuye bateye ku mabati ngiye kubyuka ngeze ku muryango ndebye imbere y'iwanje mu magwanja aho nduye mbasanga imitwaro tasigaye mbabona n'abapolisi babiri. Umupolisi ngeze ngaho hari ibitega bibiri ngaha iruhande imbande y'iwanje ku nzu ihari arangarura arambwira ngo ni inzu biri inyuma ariko mbere yuko kugira ngo ambwire ngo nzubire inyuma ndonarinzi ko harimo umuntu ahongaho mu musambya yagiye kwegura yegura kuboko ngagutya yeguye kuboko ngagutya kuwo muntu mba mbonye kuboko numva uwo muntu aratatu
ikandi byashimwe abaturage batuye muri aka gace kuko iminyetso byose byagaragaza ko umwana yaragiye ku ishuri ndetse imyaka ye ari mike ku buryo bitamushobokera kwishora mu byo polisi yaba yamujijije
baravuga ati koko umuntu yica umuntu umwana unganuca yaracyoye kuko uwo mwana ndakindi yari ikoreye yarahetse agakapu k'umukara kari kanari ruhande uwo mwana nje ndabona yarenganye sinanzi yuko yarari hamwe nabo ariko uko bigaragara ndamutwaro rwariguraho go yoshobora kwikorera ko bahise bamutwikira imyenda
nyuma yuko uyu mwana arashwe abaturage nabo barakariye polisi kubera gahinda inzego zishinzwe kubarinda zari zibateye ntabwo byigize na gato byorohera yabo uruhande rw'abapolisi cyangwa abaturage kuko abaturage bateraga amabuye inzego hanyuma n'abapolisi batangira kubarasaho nk'uko abaturage babibonye babitubwiye uyu musore mu kigero cy'imyaka 30 n'umwe mu bari bahari ashaka kureba uwo mwana wari warashwe
nabaye mzutse mu gitondo kare nkiye kuja ku kazi numva amasasu aravuze hirya y'iwacu ahitwa mu bikuka muri Nyacunga nuko nirukanga ndi kujayo nkiye gushungera nkezeyo nzanga y'abantu benshi akavuye nuko ubwo twarimo gushungera hari abantu bashatse kugwanya abapolisi nuko umupolisi ararasa ubwo narindi kwirukanga ndi gukwepa nk'uwunamye ikintu kirampfumuye nk'urushinge nkiye gukoraho nyine hano ku rukenyerero mpona namaraso bitankeka ko bandasha
icyakora uyu se wenyine wakomerekejwe n'amasasu polisi yarasaga ku baturage kuko bemeza yuko abantu barindwi aribo bakomeretse mu gihe ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ari abantu bane nyuma y'izi mvuru zose umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa bwa Nasano Vincent we yahakanye ko polisi yarasha abantu ku manywa y'ihangu
ariko mu bimenye ngo nta mupolisi wavuye ku kigo cye aze afite umugambi wo kuza kurasa yarashe abantu yahagaritse n'injoro
yamaganiwe kure n'abaturage nanone mu gihe avuga ko nta mupolisi wajya mu baturage ngo arase
iyo umupolisi ahagaritse abantu nijoro akabahagarika nijoro mu mwijima aho guhagarara bagafata amabuye cyangwa bakabangura imipanga cyangwa bagafata ibisongo umupolisi yakora iki hari umupolisi warashe umuturage nk'ubu ngubu akabagukamo akabarasa iyo abahagaritse
cyakora bamwe muri bo hari icyo babona cyagakwiye gukorwa kugira ngo polisi yoroherwe no gucunga umutekano w'abambutsa ibicuruzwa mu buryo bwa magendu
yabo baturage bakora ubwo bucuruzi bwo gucora noneho leta icyo yakora ikabahuriza hamwe kuko ibahurije hamwe nk'uko umubare wabo uzwi nabo baturage kuko basanzwe bazi uko bacyora yabahuriza hamwe ikabigisha niba ariko kazi bakora ikakabavanamo ikabashakira kandi kazi ko bakora noneho tukazareba koko niba ari undi muturage uzongera kwijandika mu ibyo bintu wasanga ariko kazi kabo
kuni nako abarashwe basaba ubufasha bwo kuvuzwa
kuko nanje nagarukiye ubusasa nuko nasanze ndujuje ibyo bya ngombwa ngagaruka niterereje igihumbi n'uwo wido yiterereje n'undi muhungu bari kumwe barashe mu mutwe gusaba ubufasha ko mwamfasha niba ririmo mukarinkuriramo niba ari no kuhapfuka mukahapfuka
umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi ahakana ko mushinzi Yezu yaragiye ku ishuri ahubwo akava ko yarafatanyije na nyina umubyara kwambutsa ibicuruzwa
nawe yari afite uko ahuye n'ibyo bikorwa ko harimo n'umubyeyi we waruzanye ibyo bicuruzwa ashobora kuba yaraje kumwakira bamutwaze ibyo rero byabaye butaracya naho ibyo bindi ni ibyakomeje gukurikira iyo insida yabaye muri urwo rukerera kuko abaturage bahise baza kureba ibyabaye ko bagashaka no gushyigikira ababigizemo uruhare n'ibyo byagiye bikomeza gukurikiranwa kuko n'ubu ngubu twari tukirimo amabigeze saa sita tukiri mu nama n'abo baturage
ubwa mbere Ijwi rya Amerika itangaza inkuru z'abaraswa ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bituranye cyane cyane uyu wa Rubavu Mirenge ya Bugeshi cyanzarwe Busasamana niho hakunze kwambukirizwa ibicuruzwa polisi ivuga ko bitemewe birimo imyenda ya caguwa inzoga za magendu urumogi n'ibindi biyobyabwenge bigira ingaruka ku baturage Gloria Tuishime, Ijwi rya Amerika i Rubavu.
Gloria Tuishime, urakoze amakuru yacu cetu yabandaniza mu ntara ya Kivu y'Epfo iri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasiya Kongo aharaye hatanguye ibikorwa byo gucandaga umugera w'ibihara by'inkende abanyagihugu ariko baracandarwa ni ababa mu burere burimwo abanduye Banshi Vedaste Ngabo.
Igahunda yo gutanga urukingo rw'urushita rw'inkende yatangiye mu karere k'ubuzima ka Miti Muresa kari mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu yatangijwe n'umuyobozi mukuru muri Ministeri y'Ubuzima ku rwego rw'igihugu Dr. Muboyayi Chikaya Rome n'izina rya Ministeri y'Ubuzima Samuel Roger Kamba Mulanda ntangije iki gikorwa cyo gukingira icyorezo cy'urushita rw'inkende muri Kivu y'Epfo hagamijwe kugwanya iki cyorezo kiri guhungabanya igihugu cyacu muri rusange ndetse n'intara ya Kivu y'Epfo dukurikije amabwiriza ya leta. Minisitiri w'ubuzima abinyujije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima n'ikigo cy'ibikorwa byihutirwa abifashijwemo n'abafatanyabikorwa yagize uruhare rwo kugwanya burundu indwara y'urushita rw'inkende. Kuri tumwe mu turere tw'ubuzima turimo Nyangezi, ijwi ry'Amerika ryagezemo abaganga, abajyanama b'ubuzima, abafite abagwaye ubushita bw'inkende ndetse n'abandi bantu batandukanye bitabire gufata uru rukingo. Gusa mbere y'uko baruhabwa babanza gusobanurirwa uburyo iki cyorezo cy'urushita rw'inkende ari kibi, uburyo cyandura ndetse n'uburyo bakirinda. Dr Masia Charles ni umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Saint Joseph Kamanyola yabimburiye abandi guhabwa uru rukingo rw'urushita rw'inkende.
Nimekuwa kwanza kupata chanjo ila kuonesha watu wote kama chanjo sio.
Nge ubwanje nafashe uru rukingo rw'urushita rw'inkende mbere mu rwego rwo kwereka abandi bantu ko uru rukingo atari isumu. Ndakangurira abantu bari Kamanyola gufata uru rukingo ku bwinshi mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo. Iyi gahunda yo gukingira abantu iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende izamara iminsi 10 yakiriwe neza n'abaturage batuye muri utu turere. Joel Mbaluku atwara moto muri Uvira na Kamanyola.
Bisanzwe akazi k'ikimotari nkatwe turongoye abamotari twatangiye kubahimiriza ingene bazozo batwara abantu. Kwanza ukabanza ukanaraba ko nta n'ibintu afise ku maboko by'ubushita cyangwa ibiki byose cyangwa nk'ubureti iri kuravuga ngo tugomba kuduhereza urushinge rwo gukinga ubwo burwayi bw'inkende. Hama turuko turabarira abamotari nyene urazi ko twe dutora abantu batandukanye abava mu bihugu bitandukanye abava mu bisagara bitandukanye kuko urukingo rubaruje kugira ngo turabe ingene rwo tufasha kugira ngo twandukiye uburwayi buvuye hirya no hino.
Bamwe mu bakobwa bakora imirimo y'uburayi muri teritwari ya Fizi bifuza nabo kubahabwa uru rukingo ruri guhabwa abari mu turere tw'ubuzima twa Uvira, Kamituga, Nyangezi ndetse na Mitimuresa. Igira neza Ivete akorera umurimo w'uburayi mu Rusenda.
Twe twosaba yuko umuntu ufatira akabanza ka mbere mu kabyiciro k'urushinge. Twe dusaba guhabwa urukingo bwa mbere kubera tubonana n'abantu batandukanye.
Minisiteri y'ubuzima mu ntara kivuye yerekana yuko mu turere 34 tugize akarere k'ubuzima k'iyi ntara 32 turimo iki cyorezo cy'urushita bw'inkende. Iyi minisiteri igaragaza ko abantu 8,800 aribo banduye ubushita bw'inkende naho 45 bahitanwa nabwo. Akarere k'ubuzima ka Mitimuresa kaza ku isonga mu kugira abagwayi benshi aho gafite 2,620. Mugenyangezi iza ku mwanya wa kabiri n'abagwayi 1,500 igakurikirwa na Kamituga ndetse na Uvira ifite abagwayi 1,124. Iyi mibare yatangajwe na minisitiri ushinzwe ubuzima mu ntara ya Kivu Theophile Walulikwa kuri kino cumweru tariki ya 6 z'ukwezi kw'icumi. Ufedase Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanye n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Burundi, bamwe mu basore muri komune ya Gisagara iri mu ntara ya Cankuzo bavuga ko kubaka ingo bica imbere y'amategeko bikiri kure nk'ukwezi. Zimwe mu nsiguro batanga harimo ubukene bw'inyubako rusangi burangwa muri iyo komune. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatikanije n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Bamwe mu basore bo ku mutumba wa Bumba muri zone ya Camazi mu Gisagara ca Mukambati kuri ubu bwo Burundi na Tanzania bavuga ko ubukene babayemo aribwo butuma bubaka ingo badaciye mu mategeko. Ni mu gihe ipikipiki ibasaba amafaranga 50,000 kugira ngo bashikane kuri komine ya Gisagara kugira bandikishe ubugeni bwabo. Abana bavuganye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Umutwari yakubwiye ati kuva ku mukamba ati kugeza ku komine ndaguca 50,000 ukuragenda n'ibyagirizi byose muri kumwe uraza kubigaburira ibyo bintu byumvise agasanga nta nibikome 40 by'ibiharage wifitiye munzu wumva wewe ubyemera ucuvuga ati birase cyanda muyora
evanye gihe mu maranye n'uwo mukobwa akaraba kuguheba akaraba ko mugenda ahitamo kimaje yevuga ati hakomase iminsi tumaranye tireka untware twigire ibisigaye nyene nta kundi kiza bashozonka umuti no kubitwa nayo mabarabara gabwana.
Hari igihe bishika umukobwa ntashime gucikira. Iyo bigenze uko hari abavuga ko baca bamuterura ku nguvu aribyo bita kudehura. Abanyonga amapikipiki nibo bahora baca babibafashamo. Uyu ari mu banyonga ipikipiki.
Hari abakobwa bavuga ati twigire n'uwo ndavuga ati jyewe utankoresha inzoza tayigize mari yanjye demeye ngo twigire sibyo cyo mugenda nyo moto gacamwuri ubona bavuze ati nanjye mpaka nzohema ndagutwaye sinzoguheba nirazima acavuga ati rekawe nawe naho tibasireka mbenda tuwe turanywe umuti yoga kumbe panze umugambi wo guhiga nk'umotari hama akazanye navuga ati ingo dutahane ndagutahane basi wanye aho kubera nanje mba imisi yo twabo twavuganye cyo ndayiraza ngoma nkigi inkunguvu ntihabaho nta n'undi umva cyo yavuga ikinduro.
Abamaze kubana bavuga ko hari gihe bidasubira kuborohera kuronka ubwo buryo bubasaba kugira ngo babane banditswe mu mategeko. Honorata niyo yita yagiye bumvikanye n'umukunzi wiwe. Amaze kubyara abana babiri arasigura igituma batarandikwa.
Cye twarumvikanye nyene kazoza twandikisha hanyu kubera tami korodufisi. Kandi naho nyene umaze kurongora hariho imbonera kure nziza zikagusonga kubera taciye ku mategeko. Ukabahereza ayo mahera zimaze kugusonga kuko abahereza ayo mahera umva ya mahera yo gutwara ku ikomine nayo icapfa.
Kuva ku mutumba wa Bumba hagushika ku mugwa mukuru wa komine Gisagara hari birometero 46 kugenda no gusubira inyuma umuntu ahagira birometero birenga 90. Musitanyeri wa komine Gisagara avuga ko bagerageje kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bo kuri uyo mutumba na cane cane abasore n'abigeme bandikisha ubugeni. Gracie Nitunga avuga ko bubatse ingoro y'amakoraniro muri zone Camazi bikora ko mu bijanye no kuraganisha abubakana.
Ubu tukaba abageni tubandikira hariya nyene mwezo nkabigishiriza hariya zicyanyigisho bahabwa tukonda kubabira nishiriza hariya ivyo twabigize kugira ngo turabe yuko ubwa mbere tugabaneriza urugendo abene gihugu bipfuza ko bakabiciye amategeko mugabo gaca bahagarikwa nuko kumugwa mukuru wa komine ari kure ikigira kabiri kugira turabe yuko abubakana bidaciye mu mategeko bogabanuka.
Hambavu y'ibyo aba basore baba ku mupaka wa Tanzania bavuga ko iterambere ritoroshe muri kino gihe amafaranga y'amarundi ateraje hasi bagereranije n'amashiringi baba bakoresheje mu kwimbura ibyo barimira muri ico gihugu. Tuyisenge Naftali afisi casaba leta
ariko none hubu rero bisiga bitugora cyane kuko igitoro cyarazimbye gose ivyuma vy'amabasikeri birazimba amabati garazimba aho hose ivyo kabisa ni ibintu bica bitugora nk'abantu b'abasore basi banya kubahwa hiyo imbere bari bakwiye kuraba nyambara makinga kandi batirizimbye bagaca badupungurizaho kidogo umuntu yovuga ati kikinga ndalirose nzokura cyane bakaba baradutengenereje n'amabarabara nzoronka ho ncisha kinga ryanje bimeze neza hama ninaricishaho nzoza kudandaza bimeze neza basi nyambagama bati garazimbye niruke nago ndagaronke.
Kubaka bidaciye mu mategeko biri mu byo leta y'u Burundi yatanguye gutuza n'inguvu nyinshi kuva mu mwaka w'2017 ariko ikibazo c'ubukene igihugu kirimo na cane cane ikena ry'akazi kugwaruka cama kiri mu ngaruka z'uku gucikiza ku basore.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijuki Amerika tuachaba ndanya na makuru ya tumele tazunzume za Amerika wanye politike bimi gamge ya mbele ikomeye nukufugu mgamge wa demokrati na wa republika vyungi hariko aba kandida bayo matora mkuru igihugu bavuga ko amategeko agenga ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka kuri internet atakigezweho ariko nibahuriza kugituma nivyo turabira hamwe mu rwego rw'inkuru zihariye zibasigurira ibijanye n'amatora yo muri uno mwaka asigaje iminsi 27 gusa kugira ngo abe. Thomas Kamirindi.
Impande zose zemera ko ibigo by'imbuga nkoranyambaga bikwiye guhindura imikorere. Abademokrate bavuga ko biha umwanya munini imvugo, inyandiko n'ubundi butumwa bwinshi bikomeretsa. Vice President wa Republika Kamala Harris ni kandida wabo mu matora y'umukuru w'igihugu.
Hate has become so common on the internet.
Urwango rwahawe intebe kuri internet ruremerwa nk'ikintu gisanzwe muri sosiyete yacu. Bamwe mu bayikoresha basa n'abavuga ko ntaho wabihungira.
And for users, some might say unavoidable.
Kurundi ruhande urwa barepublikani kurubuga rwe rwo kwiyamamaza kandida wabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu Donald Trump avuga ko ibigo by'imbuga nkoranyambaga bimwe na bimwe bihonyora uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka bwanditse mu itegeko nshinga.
If we don't have free speech, then we just don't have a free...
Niba tudafite ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka, igihugu cyacu ntigifite ubwigenge. Nkimara kurahira nka perezida mushya, nzahita nsaba inteko ishinga amategeko Kongre kohereza ku meza yanjye itegeko rivugurura igika cya 230 ribuze ibigo by'imbuga nkoranyambaga bikomeye kuniga ijambo n'ibitekerezo by'abantu.
Iki gika cya 230 avuga kiri mu itegeko ryo mu 1996 ryitwa Communications Decency Act ryimakaza ikinyabupfura mu binyura mu bitangazamakuru no kuri internet. Umutegarugori Brandy Nonek ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe imikorere iboneye y'ikoranabuhanga muri kaminuza ya California Berkeley.
It actually empowers platforms to be able to moderate and remove content.
Mu by'ukuri uru ruzitizo ruha imbuga ngurukanabumenyi ububasha n'uburenganzira bwo kuyungurura ibizicako no gukumira ibidakwiye gutambuka kugira ngo ntibizitirigwe. None turumva ngo zihonyora ingingo z'ibwirizwa shingiro zirengera uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka. Yamara rero burya ni leta ziraba niyo zibuza kubukomakoma. Ibigo vya internet ni sosiyete zigenga kandi nazo zirengerwa n'izo ngingo zibwirizwa shingiro.
Ku rwego rw'igihugu nta mushinga wo kuvugurura amategeko agenga ibigo bicuruza imbuga nkoranyambaga. Ariko ku rwego rwa leta ebyiri arizo Florida na Texas zo mu 2011 zashyizeho amategeko yazo bwite agabanya ububasha bw'ibigo bya internet ubwo kuyungurura ibizitambukaho. Ariko kuyashyira mu bikorwa byarahagaze mu kwezi kwa karindwi gushize, urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rumaze kuvuga ko ibigo by'itangazamakuru bifite uburenganzira bwo kwishyiriraho imirongo ngenderwaho izira ko guverinoma ibyivangamo.
Ijuki Amerika nonga hadusozereye igice cyacu ca mbere c'amakuru twafitiye uno munsi kuri mikoro ari kumena Diane ni nahazwe yakoze Nadia Taha twari kumwe mu hinga bw'ivyuma Etienne Karekezera duhagarikiye ekipe ya kino gitondo twese tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje turongera mu makuru ari mbere.
Of all, Rastaman.